ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Turi kuwa 23 ndamukiza mu mwaka w'2021 hajyo inzamba gateka kawe amakuru tugira ngo tubashikirize kuri uyu wa gatanu hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta y'u Burundi aritezwe mu ndwiza mu rugendo azogira mu bihugu bimwe vya Buraya, ariko akaba atabategetsi bakuru bitegekanijwe ko bazomwakira. Muraza kumva imvo. Ukutihanganiranira muri politiki birabandanya kuvugwa. Abanywanyi b'umugambwe CNL muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana bakaba bamaze hafi indwi bari ku musego kubera bakubaguwe n'urwaruka rw'imbonerakure muri iyo komine nyene. Urunani senare durashima ko mu banyororo bagiye kurekugwa harimwo abari bafunzwe kubera biyamirije kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza, ugasaba ko n'abasigaye borekugwa. Kuri mikro muri kumwe na Josine Kaze, ano makuru twabateguriye hamwe na yandi ni mukanya mwido nido sangwe Kaze.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cha politique. Ibiganiro hagati y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi birabandanya. Umushikiranganji w'ugufashanya ku Burundi na yandi makungu Albert Shingiro aritezwe mu bihugu vya Buraya kuva ku munsi wa mbere uza, ariko inkuru dukura mu begereye ishirahamwe rya Buraya zivuga ko atamushikiranganji n'umwe azobonana na Albert Shingiro, kuko iryo shirahamwe hari vyinshi riciteze ku Burundi imbere yuko ugufashanya gusubira gutangura. Inkuru ya Haul Nkengurutse.
Mu rugendo rwiwe mu bihugu bya Burayi, umushikiranganji Albert Shingiro azorutangurira mu gihugu c'Ubufaransa ku munsi wa mbere, mu nyuma akazobandaniriza urwo rugendo mu bihugu vy'Ubusuwisi n'Ububirigi. Aho mu Birigi akaba ari naho hasanzwe hari icicaro c'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Amakuru dukura mu biro by'umushikiranganji Albert Shingiro avuga ko atamushikiranganji nkawe azomwakira, ariko azokwakirwa n'abakozi basanzwe. Ayo makuru akemezwa n'umwe muri bimwe mu biro by'imigenderanire vya kimwe muri ivyo bihugu azogendera. Ayo makuru abandanya amenyesha ko igituma atazokwakirwa n'abashikiranganji nkawe ari uko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi hari vyinshi riciteze ko bihinduka mu Burundi ngo imigenderanire isubire kunaguka nkuko bisabwa n'ingingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotunu avuga ingingo ngenderwa ko mu bijanye no gufashanya. Tubibutse ko Uburundi n'ishirahamwe rya Burayi byatanguye ibiganiro byo kunagura ugufashanya kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka w'2021, ibiganiro bimaze kuba inshuro zibiri. Mu gusozera ivyo biganiro, ubuserukira ubumwe bwa Burayi mu Burundi Claude Bushu akaba yari yatumiye Albert Shingiro kugendera ivyo bihugu. Ubwo rugendo akaba ari rwo rwa mbere Albert Shingiro azogira mu bihugu vya Burayi kuva genywe mu mabanga yo kurongora ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu. Twabibutsa kandi ko ugufashanya hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Burayi vyahagaze kuva mu mwaka w'2015 kubera ingingo y'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza yo kwihagira ikiringo ca gatatu cari kinyuranye n'amategeko.
Arakoze Haul Nkengurutse. Mu gisata c'umutekano, amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi niyo mafaranga yatswe abanyagihugu badakwije impapuro za ngombwa mu isakwa ryakozwe n'igipolisi mu gatondo co kuri uyu wa gatanu mu makafi ya 23 kwijabe muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakabona ko ayo mafaranga cari giturire abo bapolisi bariko baka abanyagihugu, kandi aribo bari bajejwe kukigwanya, bagasaba bijejwe guhana abo bapolisi. Ariko mu gipolisi hoho barahakana ivyo abanyagihugu bavuga. N'inkuru ya Diane Nkurunziza.
Amakuru yo kwizera dukura ngaho amwijabe amenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 11 zo mu gitondo aho abanyagihugu baza babona abapolisi bakikuje izo quartier uko ari zibiri baje gusaka ibigwanisho hamwe no kuraba ko hari abadafise udukaye ndangamuryango. ayo makuru nyene amenyesha ko aho hose abapolisi baciye basanze abadakwije ivyangombwa umuryango wategerezwa gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 bagatangazwa nuko ubuyabuze yatajanwa mu modoka kugira aje gufungwa abo banyagihugu bakibaza igituma abo bapolisi binjira mu mpangu kandi atabajejwe intwaro bari kumwe nkuko byategerezwa kugenda hakurikijwe amategeko abitegekanya bakibaza ko boba abari ko batoteza abanyagihugu mu kubasahura utwabo nkuko abo banyagihugu babishikiriza ayo makuru nyene aremeza ko hari abapolisi bagiye gusaka mu nzu idandazwamo inzoga muri quartier ya kabiri nyene ubwo bunywero agatangazwa no kubona abo bapolisi baciye baduka izo nzoga barazinywa zose agashira amakosa akubajejwe intwaro badakurikirana ibikorwa byabo bapolisi agasaba ko abajejwe ipolisi bubashira ku murongo mu gipolisi ho bamenyesha ko abapolisi bakora isakwa atanzu kwira abanyagihugu bakora bakavuga ko igipolisi cyakoze ibikorwa bya misi yose nkuko bisanzwe bikorwa
nkuko nayo nabibagiye mu ncamake imisi ibaye itandatu abanywanyi babiri b'umugambwe SNL bari ku musego inyuma yaho basinzikajwe na bamwe mu gwaruka gw'imbonera kureza SNDDDD izo zabereye muri komini ya Giharo mu ntara ya Rutana abanywanyi ba SNL bakaba bariko bavurirwa aho nyene mu ntara ya Rutana ni inkuru tubaza Nadine Muhorakeye
niyongere Iler na Habonimana Lionel nibo banywanyi b'umugambwe SNL bo muri komini Giharo intara ya Rutana bari basinzikaye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze abo banywanyi ba SNL bakaba bahohotewe n'urwaruka rwa SNDFDD mu gihe bari bavuye kwivuriza ku ivurizo rya Giharo nk'uko makuru dukura mu banywanyi ba SNL ngaho nyene mu Rutana ngo abo banywanyi bahagaritswe na Bwirimana Atanaz arongoye igise kominari ya Giharo uyo muyobozi asanzwe nawe nyene ari mu rwaruka rwa SNDFDD ngo yahagaritse abo banywanyi ba SNL bageze ku mutumba wa Nkurye bariko barataha mu gihe bari bavuye kwivuriza ku ivurizo rya Giharo ngo akaba yaciye ababwira ko igipolisi kibamutumye aca basubiza inyuma niho yaca batwara mu gashamba kari ku mutumba wa Giharo aho izindi monera kure zitatu zari zibarindiriye abo nabo akaba ari Napoleon John na Anacle ngo niho zaca zitangura kubakubagura zibakubita mu birenge zikoresheje inkoni abo banywanyi ba SNL ubu akaba ari ndembe nk'uko makuru dukura aho Igiharo avyemeza ubu rero izo mbonera kure za SNDFDD ngo zikaba ziri ko zibatera ubwoba ngo batahe mu ntumbero yo guhuvya amatohoza abategetsi batandukanye naho bituwe n'imiryango yabo bahohotewe akaba taco bakoze kugira bagiritswe ico caha bahanwe
mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu ngo kubona hari bamwe mu bari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'uwahoze arongoye Burundi Pia Nkurunziza bagiye kurekugwa mu kigongwe c'umukuru w'igihugu Yohani Minani arongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta SNLD arabishima asaba ariko umukuru w'igihugu ko abagirizwa icaha kimwe bose borekugwa ntiyagira ubusigara mu ibohero azira ivyabaye mwaka w'ibihumbi 2015 tumutege yombi
ni byiza cyane twayakiriye neza kuko benshi muri bo bari bapfungiwe ubusa kuko bari bapfungiwe ivyimviro byabo bitandukanye n'ivyimviro by'abari bapfunze n'abandi bapfunzwe kubera amakosa bakoze umukuru w'igihugu hose yatanguye gutwara ikiringo ciwe yama arekura abantu kugira ngo yerekane koko ko agiye kuba umubyeyi wa bose ko agiye gutunganya igihugu ashaka ko bose bujamwo ariko rero turafite agahigihiki iyaba yarubundi kandi byoba byiza kuri we byomuha n'iteka byoshimisha abantu benshi cyane nawe ari we yobona n'ingaruka nziza yoba kuri byo bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki hakaba rero hakirimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo byo byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba barakigwanije abo bose barakwiwe kurekugwa ata numwe asigaye nako ndamuhanura nkuko yabivuze umukuru w'igihugu ashaka gutwara neza afatira igihugu cyari kigeze agakura hinabi yose yabaye nk'abari mu munyororo bose akabakuraho hagasigara gusa umwe baruhebwa intagondwa zakoze ibicumuro bitagira gukigongwe bakabaye bagumaye.
Inzamba
urujya n'uruza ku ibarabara ry'imigenderanire rihuza makomine ya Kayanza na Kabarore uciye ku ruzi akayave rwahagaze kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu biturutse ku kiraro cyo kuri ugo ruzi kiri ku musozi Ruhinga wa komine Kabarore caraye kibomotse. Ibyo bikaba byatewe n'uburemere bw'imodoka nini yari ipakiye imbaho yari haciye. Abanyagihugu bagasaba ko ubushikiranganji bujejwe inyubako rusangi kugira icyo ufashije na cyane cyane gusanura ikiraro cyo kuri ugo ruzi akayave cabomokeye ku ibarabara nimero ya mbere Kayanza Kanyaru ku mutumba Nyanza tubiri wa komine Busiga n'intara ya Ngozi. Icyo kiraro kikaba cari cabomotse mu ntango z'ukwezi kwa gatatu biturutse ku mvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Kuva ico gihe nta kintu na kimwe kirakogwa kuri ico kiraro mu gihe umushikiranganji Deo Sangani umwami ajejwe inyubako za leta yari yahishikiye agasezeranya abanyagihugu ko vuba ikigo kijejwe kubaka amabarabara kizotangura bidatevye ibikorwa vyo gusanura ico kiraro. Ubu rero n'ivyahuha bikaba vyahuhutse kubera ko n'ico kiraro cari gisegaye naco nyene caraye kibomotse. Amazu yababa ijana na mirongo itanu niyo amaze gutegwa n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika muri kantiye Kibengara hamwe n'agace ka Kinindo muri komine Muha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baba muri ayo mazu baramaze gutiza abo barahunga abandi nabo bamenyesha ko barindiriye ico Imana izokora kubera batagira ahandi baja kuba. Bagasaba leta gukora ibishoboka vyose gukorwa kugira bakingigwe. Ni inkuru twateguriwe na Alice Akimana.
Iryo duga ry'amazi y'ikiyaga ryibonekeza ahanini mu bice bya quartier Kibengarake n'agace ka Kinindo gushika ku kivuko cya Bujumbura aho amazu y'ababa ijana na mirongo itanu yatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Bamwe mu banyagihugu babahegereye ikiyaga bavuga ko ubu abatari bake bataye izabo baromoka biturutse ku iduga ry'amazi. Abo banyagihugu bavuga ko muri kino gihe batagira iyo bacira n'iyo bamira kubera kubura aho baba. Bamwe mu bavuganye n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba bavuga ko bafise ubwoba kuko ubuzima bwabo narijya muri ayo mazi ngo hazamwe ibikoko nk'imvubu, ingona n'ibindi. Abandi nabo bashikiriza ko bafise amakenga ko hamwe bova mu matongo yabo leta yohava mu nyuma iyatwara. Bafise n'amadidane y'ibizoheza bikababeshaho mu gihe mu kubaka ngo basabye ingurane mu mabanki bakaba bakiriko barazishura. Umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe basaba abantu bose baba mu bibanza byatewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika kuvaho vuba bwango. Anitse Nibaruta arongoye umugwi avuga ko hamwe batohava ngo leta izohava ifata ingingo y'ukubakurayo ku nguvu.
Nukuri abantu ntibigira intumva abantu bose amazi yamaze gutera twe tubasaba ko bovayo kugira ngo bayabise kuko nta ushobora kunigana n'amazi. Hanyuma rero niyo bagagaza twebwe tuzobakurayo ku nguvu kuko leta ikingira abene gihugu bose ntizokwemera na gatoya yuko abantu batwagwa n'amazi canke bagira izindi ngorane zitewe no kuri bya binyabuzima navuga.
Anise Nibaruta asaba ko hokubakwa imikobeko minini hamwe rero no gutera ibiti ku misozi yanamiye igisagara ca Rumbura kugira ngo bakingire igisagara n'ibiyaya biri mu nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika.
Ariko hariho ibikorwa twoba turakoze harimo nibimubonye byo gutunganya inzuzi, harimo kandi no kuzogira ibikorwa byo guca imikobeko bakayitera ko ubwatsi kuri iyi misozi hanamiye ikiyaya cimbo kugira ngo amazi azane umurindi akazanana n'ivu agabanuke kandi areke kuguma atwara ivu ayijana mu Itanganyika.
Abanyagihugu baba hatewe n'amazi bavuga ko n'abarundi boterera nk'uko baterereye mu matora heze kugira ngo ikiyaga Tanganyika gikingirwe. Basaba leta n'abagira neza kubafasha kugira ngo amazu yabo ntatwarwe n'ico kiyaga. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije bemeza ko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itandatu na kane amazi yaduze mu bice bya Gatumba, Kinindo, Kibenga, Quartier Asiatique n'ahandi.
Umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB wategerezwa kubandanya ibikorwa byo gutunganiriza abahungutse n'abasangwa mu ntara zose bisabwa na Emmanuel Ndereyimana munyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunanise Fort Arusha agafatira akarorero ku ngingo CNTB iherutse gufata muri komine Nyanzarake ingingo ihagarika kwaka amatongo abasangwa. Emmanuel Ndereyimana agasaba ko nabo mu bindi bice by'igihugu barenganije kwe muri ubwo buryo boshikirwa kugira ukunywanyisha abarundi bibe arizo bije imbere. Kurikira Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha.
Ivyo guhengamira gusa kubahungutse siko amasezerano ya Arusha abiteganya. Amasezerano ya Arusha arafise uko abiteganya, hajya hose bahora babijabajanga ugasanga bariko barasohora abantu mu matongo bari mu myaka 20 30 canke irenga bakagenda mu kangaratete ataco biha ataco bashowe bakaja kwangara. Ivyo sivyo amasezerano ya Arusha yari yateguye mu gushinga CNTB. Ubu rero ko bageze makamba bakumva akamu k'abanyagihugu bakavuga bati reka tuwuzurize, nibasubira inyuma rero ahantu hose CNTB yaciye aho yagira bijya bajanga basubire batunganiriza abo bantu bose bagiye mu kangaratete bomowe badafise ico biha badafise aho batumutwe babatunganirize bibe mu ma provinces yose. Iyo niyo CNTB mu by'ukuri nk'uko byari bitegekanijwe mu masezerano ya Arusha. Kira noneho n'ibindi byose murazi biriko biragenda nabi si muri CNTB gusa, no kubera uko kudakurikiza amasezerano ya Arusha. Nayo ubundi amasezerano ya Arusha yari yarateguye ibintu byose ingene bitegerezwa kugenda haba muri za CNTB haba muri za Sever haba no mu bindi bisata. Kugwa si bibi, ikibi no guherayo. Murabona ko CNTB yagira twagwa n'abantu benshi bagiye barakurakuranwa nimba bu batahura yuko amasezerano ya Arusha bashobora kuyakurikiza neza nk'uko ategekanijwe, nibasubira inyuma rero bakosore no muzindi provinces zose mu ntara zose mu makomine yose basubire babatunganirize maze amaruru mu gihugu agabanuke, kuko nakare baravuga bati nta usomera induru zivuga.
Amakuru twabateguriye ningaha acyerangirira, tubashimire kuba mwaduteze yompi nk'abandi bikebanuye naho ubutaha.